kiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Nabaramukije nabahaye nikaze mu kiganiro yanga cyo kuri uyu munsi kuri mikoro mukamuri kumwe nanje Alexandre Bizimana. Turahera mu Rusenda aho impunzi z'abarundi bo mu makambi ya Rusenda na Murongwe bahimbaje kuri uyu wa gatatu ingenekezo rya 20 ruheshima 2018 umunsi impunzi makungu wari w'impunzi bafashijwe na Hasel. Ibirori byabereye mu makambi ya Rusenda aho habereye intambukama n'ibyese. Impunzi zagaragaje icyifuzo cyo kubona aho boneka amahoro mu gihugu cy'abo c'amavuko u Burundi. Idonido na Kavunja Pori Emable.
Ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru w'impunzi ku isi wa muhimbazwa buri wa 20 ruheshi byatanguye igihe cy'isaha 5 ku biro bya Aseri mu ikambi ya Rusenda bitangujwe n'urugendo rwatanguriye aho ku biro rugaca hanze y'ikambi rukongera kudugira mu gwinjiriro rukuru rw'inkambi aho ibyo birori byahimbarijwe bikaba byitabiriwe n'impunzi zirikiye mu mashyirahamwe atandukanye hamwe n'abagiraneza bakorera aho mu ikambi. Abitabiriye ibyo birori bari mu mwambaro watanzwe na Aseri ibikwembe ku bakenyezi hamwe n'udupira ku bagabo. Mu ijambo userukira impunzi Emmanuel Ntirame bayashikirije yerekanye ingorane impunzi zifise yongera anegura n'uburyo batagihabwa ibifungurwa ku gihe. Nayo userukira Aseri Ibaraka yashikirije impunzi zo mu Rusenda ijambo ry'userukira Aseri ku isi Filippo Grandi byo gushigikira impunzi ku isi yose hamwe n'imiryango yabakiriye no kurondera umuti urama ku ngorane bahura nazo.
Umutekano muke urakomeza kwibonekeza mu gace ka Bijombo muri territoire ya Uvira. Ikivyemeza igitigiri c'abateshi zabo cavuye kuri 641 kigera kuri 916. Idonido na Gisele Bafunyembaka mu ijwi rya Emmanuel Bimenyimana.
Aho nyene imigwi y'abagwanyi ivuga ko ikingira imiryango yabo baguma bagwana kuva mu kwezi kwa kane. Umukuru mu by'intwaro w'Ikamombo avuga ko ari ibikorwa byo kwihorana inyuma yaho biciye abantu batandatu harimo umutware wo mu gace ka Bulonge. Umukuru waserukira abanyagihugu mu gace ka Bijombo Abel Mwimika amenyesha ko gushika ubu hamaze kwicwa abantu barenga 10. Ibigwati bya Chanzovu, Murara, Mugogo, Rugomero na Kiziba byaraturiwe. Ibyo byatumye abantu benshi bahunga bamwe mu karere ka Fizi abandi mu karere ka Mwenga bimenyeshwa n'amasoko yaho. Minembwe umukuru mu by'intwaro amaze kugeranya abantu 916 bataye zabo b'ibijombo. Abo bantu ntafashanyo n'imwe bararonka bivugwa n'umukuru mu by'intwaro w'Iminembwe. Amasoko y'amashyirahamwe y'abanyagihugu mu karere ka Uvira yerekana ko abagwanyi bikingira baguma bavuka mu miryango itandukanye y'amoko y'abafurero hamwe n'abanyamurenge bakaba bagize agace ka Bijombo.
Turangiriza Murongwe aho ishyirahamwe ry'Abaholandi World Child ryarangije inyubakwa zibiri zizohora zikoraniramwo abana mu gukiniramo arizo ama espace ami d'enfa mu ikambi ya Murongwe. Izo zikaba ari inzu zibiri imwe izoza yakira abana bagera ku ijana harimo n'ababacungera. Idonido na Cordon Chimihari mu ijwi rya Pacifique Munezero.
Zijyo nyubakwa zibiri riri mu ntumbero yo gukurikirana abana b'Abarundi hakoreshejwe imikino no kwinonora imitsi hamwe n'ibikino nyuramaso inyigisho ku bijanye n'umubano mwiza. Ivyo bikogwa bikaba biba kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatandatu kuva isaha 2 gushika isaha 6 hamwe no kuva isaha 8 gushika isaha 10. Izo nyubakwa zikaba ziri mu ikomini imwe no mu zone imwe kuri 18:8. Inyubako imwe imwe ikaba ifise ibihangare bibiri. Uwujejwe ico gikogwa c'izo nyubako avuga ko igihangare kimwe gishobora kwakira abana 100. Iryo kinisho ry'abana rikaba rizotangura mwa kuno kwezi kwa ruheshi inyuma y'inyigisho rizohabwa impunzi z'abarundi zizokora ivyo bikogwa. Bakaba bashima cane bakanasaba n'ayandi mashirahamwe kuza bakabafata mu mugongo mu ntumbero yo gutsimbataza umubano mwiza.
Nino ngaha ndangirije ikiganiro cyo kuri uyu munsi mu gitegurwa na Serge Bisimwa ahagarikiwe na Jack Kaora mwagishikirijwe nanje Alexandre Bizimana naho ubutaha.